Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwishikiriza higanyo byaryo mu kirundi mu kirwanda muri neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga muntu mbere yo gutanguza mwaka ugira gatano w'icivugo umwe mu budasa 2016 2026 ishyirahamwe MAC Ministère Africain de Coopération ryarateguye uruganda barongozi amashengero amadini hamwe n'indongozi ku rwego rw'igihugu. Urwo ruganda rwabaye ejo ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 18 ryo ku kwezi kwa mbere rwari rufise intumbero yo gushikiza ikorwa iryo shyirahamwe ryaranguye mu kiringo cy'imyaka 4 irangiye. Kabaye kandi akaryo ko kuyaga ku bijanye n'amatora atekanijwe muri uyu mwaka w'2020 hamwe n'ukuntu abarundi na cyane cyane urwaruka bo kwigenza mu matora mu butandukane bwabo. Mu kiganiro muri sagacu uyu munsi duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'umukuru w'ishyirahamwe MAC umushanahe Aime Pascal Nduwimana. Muriwe neza Aime Pascal Nduwimana.
Yego cyane, na twebwe turanabahaye na miriwe kandi tunavuga umwaka mwiza cyane kubanyanya iradiyo yacu kandi tubashimira ko mwatumiye.
Yego, murakoze. Murakomeye none ga umushanahe Aime Pascal Nduwimana.
Ego kweli twese turashimana turaho sino n'ahantu hari akanyaga atazuba atamvura hazamasura turashimye.
Ibihe vya Murundi ni ibihe bimeze neza cyane rwose, sico kimwe natwe muri iki gihe turi mu mbeho inzunza.
Ego kwihangana.
Ego me, ariko imbere rero mushikane Pascal, imbere yuko tuja mu mizi y'ibintu ishyirahamwe ijyanyu yaranguye mu kiringo cy'imyaka iheze, mutubwire urwo ruganda rwagenze gute rwitabwe n'abandi.
Ego ibyo twere ko turasiriza ibi bikorwa by'imyaka ine ahubwo twaratanguje n'icyivugo twitirire ubumwe mu budasa ni l'unité de la diversité imyaka cumi uko twatanguje igihe twari ko turabona ibyabaye muri 2015 tubona ibintu tutazika ko byoba tugasubira kumva ibyamoko ibyabazavuta abatutsi mugabo ubirabye ugasanga atari ukuvuga ko hari amoko. Hanyuma rero naho twavuze tereka turebe ko twotunganya igenda imyaka cumi tutazosubira kumva intambara kuko murazi muri kahise kacu Abarundi buri myaka cumi haba intambara uko inzego z'ahantu ko hakugwa abacanka abandi byaratuma abantu haba ukwicana. Rero turavuga tureka turabe kumva ibyo twabonye. Ejo rero twese ko turatanguza umwaka ugira gatanu kandi no kuvuga ibyo twaranguye ni ibikorwa twari twatumiyemo indongozi kuko twari twatumyemo abarongozi b'amadini n'amashengero kandi turanatumira ko inzego mbere tukanagirwa ubuntu tunabishimira Imana kuko ku nzego mu batwara twari twarose utwaye inama nshinga mateka niwe yabyitaze twararose kandi n'icyegera cy'umukuru w'igihugu kandi turitabwa n'umurongozi w'igisagara cya Bujumbura no mu zindi nzego hanyuma mu madini naho n'amasengero twari twitabye n'abaserukira madini n'amashengero bashika ku 500 murumva ko twari twanabisenge kandi twari twarasenge.
Ego none muri iyo myaka ine irangiye mutanguje icyo kivugo gikomeye cyane rwose umwe mu dasa ibintu mwishimiye mu nako mwaranguye nibi.
Ibintu bwa mbere twebwe twabanje no gushima kandi tubona tuti twarateye intambwe kandi imbere zo gushimira Imana. Nuko uravye uyu muvuduko byari binajananye kumbure abantu bagatangura gufatiza Demirikenze bakabyisanya ko ari iby'ubwoko ko ari iby'abahawe ko ari abatutsi. Mwarumva yuko abavuga yuko ngo habaye ngo kwita bamwe akavuga ngo leta ngo ikumbwira tegura ngo umugambi ngo wo kwita abatutsi abatutsi nyabona muri ikingira abandi nabo bakavuga bati ahubwo muri abamaso abatutsi ntibadusubire nka mbere. Twarafashe umwanya rero turabigisha turabireka yuko ibyabaye muri Demirikenze ko atari iby'amoko kuko mbere twaratanze n'ibimenyetso turatanga mbere n'ibiharuro turavuga tuti muraze nk'abagerageje no gutembagaza ubutegetsi twarabonyemwo abaraba abagwana kera mbere nk'ababiteguye n'abatanze n'itangazo bari abagwana hanyuma kucegera naco tubateguye iyi kudeta yari ex-fade twarabonye rero mwabahuta abatutsi kandi no mu bagigwanije twarasanzemo abasirikare abakera abashasha mbere no mu myiyerekano ibintu by'akajagari byo gusubira abantu twarabona mu bwoko bwose bw'abahuta abatutsi abatwa abagigwanije bari bose rero twarabikoreye ko tugashyira hamwe abantu mbere turatemberera amasite y'abasekeje izabo tukabahuza nabo ku mitumba ubu barafatanye baravomeranira bari hamwe hanyuma kandi no mu masengero naho barabona yuko abantu b'abanyamadini bamwe haba ukutemerana bamwe bakavuga bati twebwe turasinga cyane ahubwo turahasha twe twemera Imana bamwe bati ntitwohura na banaka ntitwosengera hamwe ugasanga tidini nkiri ubu rero mw'iyi myaka ine barakorana baragenderanira ibikorane hamwe isengero riragira ibyagukunda baseruke ko abantu bari hamwe hanyuma intwaro naho ibijyanye no ku ntwaro uburabye rero twarateye intambwe kuko mu bikorwa byose twakora twarasanga haje abari no ku mugambi utwara abari muri mu bagwanya nka leta twebwe mbere twarafashe umwanya turahuza hamwe mu maseminere n'uwatwara ubu Burundi uyu ntibantunganya akitaba mbere akanafata ijambo agashinga intahe
hanyuma mushyirahe Pascal
n'abaporo nawe ugasanga ari byiteka
hanyuma mushyirahe Pascal Nduwimana ibintu mwifuza kurangura muri iyo myaka yindi isigaye itandatu mu cyo kiringo cy'imyaka cumi mwihaye n'ibihe hari ibintu mubona mwushira imbere cyane cyane ibintu mubona bitaraja mu buryo mwushimikira ko
ego cyane nk'ubunye uraze nk'ibyo twanashyize imbere muri uno mwaka w'amatora twarabageye yuko tunifuza amatora atekanye amatora atanzura kose amatora umurundi wese azotora yumva sintoye uwanshimishije iyi gahunda ndayitoye kuko mbona yanshimishije atagiture tukasaba yuko ku rubuga haba ukuja ko bose mu bwisanzure bwabo kandi tukabwira Abarundi ko amatora niyo nzira inashanu ku butegetsi rero kandi no kubigisha ukubana neza uri muri umugambi mgutwara ntabwo ari umwasi wawe umuporona ntabwo ari umwasi wawe umufrodebu wipede donc umuntu akumva yuko ubutandukane bwacu haba mu byiyumviro by'imigambwe by'amadini amoko ni ubutunzi bwacu aho bashaka ko abantu ko bazomenya
Tui utenjuti mwese kwa mwuri kumula wana nyakumbiza radio ijwi ya Amerika. Turi kumwe numunu wanyu radio yacu Fabrice Mwiriweneza.
Ego Mwiriweneza au mwishu ya Amerika.
Mwura kumengaho.
Ego Ibujumbura mu Burundi turakomeye.
Ya kandi kazi la kawe Fabrice ninde.
Fabrice ndi mu rukundo.
Ni mu rukundo. Murafite ikibazo, murafite icyumviro twatumiye umushya na Emmy Pascal Nduwimana akaba arongoye ishyirahamwe Maka, akaba rero yaratunganije uruganda rwari rufite intumbero yo kuraba ikivugo bishinze haraheze imyaka ine, ubumwe mu budasa bw'Abarundi rwa ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Ambo jana cyaka ndamubaze ni giki bariko barakora kugira ngo barabe neza yuko ibyo iryo hangiro bariko barakorera koko bizogenda neza jongere ligirire akamaro Abarundi cyanke abanyamahanga, ni giki bariko barakora?
Pascal Ndubimana, duga ku ijambo.
Ego cyane, twagira tunamushimire. Ni ibihinye twatanguye kuko mbere ushima kuva kwa kabiri kwa gatatu kubandana izindi seminari kandi twaratumye abantu banatandukanye. Ukuvuga rero yuko uyu mwaka twebwe tuzokora cyane kuko turifuza yuko abantu uyu mwaka tuba ari umuntu avuga ngo karabaye, kuko imenga amatora menga ni nk'igikoko kandi arakajyo ko kwihitiramo. Rero tuzobandanya inganda amaseminere guhuza abanyamigambwe abanyamasengero urwaruka mu butandukane bwabo, mbere tunatumire n'abanyamahanga donc ukubana hamwe twese umwe. Mbere burya kenshi ushima ibyo umuntu uvuga ko kanatira ubwenge ushaka kwipima gendu yage hamwe n'ukurusha amashure ubwenge experience ubugane nawe atana kwa muyaga na wawu rekana yuki tubuze akakoma amashati ati takor oya twebwe turagomba abantu mu butandukane bwabo ko bicarana bayage kandi bakamenya ko ari Abarundi. Naho rero umuntu tukumvikana kwiki unukumenya ko murasangiye igihugu niyo mpeto. Rero urumva tuzobandanya rero zino seminari.
Ego me turi kumwe kandi na Daniela. Daniela, muraho.
Mire mire bwana Frederic.
Muraho neza, muri hehe ga Daniela?
So no mukunzi wanyu Nsabimana Daniel ndi Nyamashekero warambuga mu kagari ka Save mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni byiza cyane rwose, turi kumwe n'umushyaka Emmy Pascal Ndubibana, tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku kivugo ishyirahamwe ryiwe Maka ryihaye, akaba rero ari ubumwe mu budasa. Murafite ikibazo, murafite icyo mwunganira umushyaka Emmy Pascal Ndubibana?
Murakoze cyane bwana Frederic, ndajya mu nsuri uwo mutumirwa ariko munamumbarize bwana Frederic ko tuzi ko nyine kugira ikintu ugere mu bumwe bisaba ko ari imbaraga nawe ubushyizemo. Mutubarize bwana Pascal, ese ni iki mwarashyira hamwe bashaka kujya benda gukora kugira ngo ubumwe nyine nyirizina buzagaragare n'ubudasa mu matora yabo kugira ngo Burundi bizamere neza nta mwiryana?
Ndubimana Emmy Pascal, duga ku ijambo ikibazo cya Daniela.
Ego cyane, nagomba ndamushimire burya nari ngomba ndamubwire aha Abarundi cyanke abantu b'abanyarwanda twese turi abavandimwe turi inshuti. Rero twebwe muri twebwe ubwa mbere ni ishyirahamwe ryacu, ni n'ishyirahamwe usanga mw'amoko yose Abahutu, Abatutsi, Abatwa, Baganwa kandi bo mu masengero anatandukanye. Rero iyo ugero twebwe rero mu nkomezi z'iwacu muri Make cyangwa ahantu hari iyo forte, ni uko ibintu jewe ngenda no kubwira abandi cyangwa uri mu ishyirahamwe abanza akaza akatubona ati ese aba bantu by'ukuri barashyize hamwe turabe ubu bumwe bwabo. Yaje rero agasanga turi amajana atanu agasanga ati ndisanze mwo mbonamo Abahutu, Abatutsi mbonamo. Rero twebwe bw'ahantu rero hari iryo banga iyo siri ni uko ubwacu twanabitahuye hakaza abantu bari mu migambwe yose n'amashengero yose. Rero ni aho rero niho ndikumvuga nti turahafitiye intsinzi kindi nacho no kumenya ko habano kwitahura umuntu atamenya yuko ukuvuka ari umututsi kwako atari bakwegiwe ari umutwasiwe aba adishaka icubona ko ari ngombwa ushime uti ndumurundi ivyo birahagije na ivyo abahutu abatutsi batwa ivyo nyo gusa bidutakariza umwanya ico dutera intege no kuvuga ati ko ndumurundi mariyiki ubu ati iki ati ubu Burundi bwanje umuryango wanje ishengero ndimo nzomariki nzosigiki kubana banje kumugore wanje kumugabo wanje kwishengero ukumva ati ninarengana jewe batsovuge bati harabaye umugabo Aime umugabo Daniel umugore Rose Sophie Kanakati barakoze rero ubu rero twebwe twaratoye ibanga yuko igisumba ikindi nuko umuntu avuga ati ndumurundi kazi ndanabyishimiye ko ndumurundi nayo ivyo utabatutse umuntu agatavuga ati ntibidutesha umwanya byarataye agaciye
egome turi kumwe kandi na Kwizerimana muriwe neza
baracha
muri hega Kwizerimana
kandi uri Igitega
Igitega murasikibaza murasikibumviro
Yego ko bijanye n'iterambere y'uwa igihugu Alo
Duga ku ijambo turakumva ubandanye
Yego mu iterambere y'igihugu mbona mega twebwe gwaruka bo dushigikira akaduha imicyaye Kubera ubushomeri ukaba indasi kweri
Ego mereka tu muhe icyo cyumviro umucana he Aime Pascal umwe mu budasa ariko umucana he Kwizera Imana avuze ko hari kibazo gihambaye cyane gose mu rwaruka aho usanga ta kazi kari kwa rusaba uburyo eka bwo kuronka imitakura kugira gushobora kwikorera izabo ico ni kibazo mushira mu rugo rwego rwanyu no mu nyigisho mutanga umucana he Ndubimana
Ego cyane mbere ashaka nyirishyira hamwe ryacu turafite abantu bashiki bice nka 80 ni ugwaruka rero hari igihe usanga kenshi umuntu avuga tugwaruka rero twebwe turi muri bino bintu by'amakoperative iyo umuntu ahejeje ishure ari ugwaruka ukavuka ubuzi ndi umu universitaire jewe ndi umu doktori ni de droit ekonomi ndi iki ni ukuvuga uyu mwanya wawe ibyo wize ufise amaboko ufise ubwenge ntibikubuza ko wokorora ntibibuza ko worima ukaja hamwe abandi ugwaruka imisore cumi ati turasabye ati nka leta niduhe umwonga kanaka itongo ukarima ukorora n'uwo mwanya ugashaka kazi kandi twebwe muri make twarafashe umugambi turi navuga tuti ubu unyi haragezwe ko twebwe natwe duha akazi abandi kuko uravye leta uravye abana biga uravye abanyeshuri uravye amakaminuza hari araheza amakaminuza amadoktora amalisanse ni benshi cyane buro ni uwo mwanya waho umuntu avuga ati jewe ati ngabire ziwanje fise ndumva ko norima ko nokorora ko nodandaza ko nobaza cyane ko nokubaka urumva rero ntihagira umuje naho avuga ngo turakenye turahwereye umuntu akenano mu mutwe iyo ufise amaboko akomeye ukiyumvira uriyungunganya ukiteza imbere rero twebwe mbwere mbere mw'iyi myaka cumi none tukanashimira Imana yuko igi leta yashyizeho ibanki y'ugwaruka kandi bakavuga batabajene ja hamwe muri 200 mujyana zana proje yanyu hanyuma tuyisuzume rero nagira mbwire na Kwizera Imana ari igitega kandi niho iyo banki menga izoshingwa kandi bayitanguriye mu iyo ntara arimo ashike rero na guverineri arabu gwaruka baje hamwe habe no kwiteza imbere twebwe turagomba ko miyi myaka 10 ko dutungisha abandi natwe ahubwo ko twebwe turamutswa amabanke tuyashinga tukubaka aya mavuriro akatwagwa natwe aya mashuri akigishwa natwe harimo abantu babafundi bakubaka amabarabara ingomero rero ngira ngambuke nti naremere rero mu butandukane bwa turanashyiramo inkomezi ibyumviro umutwe ubwenge uyakaza nica ashoboye uwundiki kuba ikintu kuguti kiri kirakomeye cyane.
Pascal tusubiye ku cibwo cyanyu n'imyaka ine mumaze mugishyira mu ngiro reka mutanga n'inyigisho mutubwire ibintu bimeze nk'intambamye muba mwarabonye n'ibihe hari nk'abarundi bashobora kubabwira ati twebwe icyo ni ikintu kitoroshe kushyira mu ngiro kuko tumaze Burundi bamaze imyaka myinshi cyane rwose ariko iryo indyane zatangwe kuva cyane cyane Burundi bwikukiye zitasane zirangira hari abantu bafite nk'amakenga kugerekeye icyo cibwo cyacu
bo twebwe ahubwo bamwe baravuga bati by'ukuri ati mwaratevye mugabo kandi twari twarahura n'abantu usanga baba bariciwe nko muri Swasanduza abandi muri 88 abandi muri 93 ugasanga umuntu yarakomeretse avuga akaba baranyiciye abandi baranyiciye hanyuma mwaganira ukaza bumva ngo naho byabaye uwanyegeje yari naka kandi ntiduhujije ubwoko ngira ntange nk'ubu nka example yo mu mwaka uheze twaratanguje umwaka ugira kane icege turatumira icegera cya mbere turatumira utwara inama nshinga mateka turatumira n'ubatwara kera uyu ntibantunganya tubashyira imbere ati nimutemwanye tanga temwanyaje uvuga ko ubwa mbere turatumiye abari ku butegetsi abagwana kera hari kandi turatumira abari ku mugambwe nawo batwaye kera nira kandi nuwagize ibyago kandi yari muri mu byasetse muri 93 twagira tubabyirekane ku bwa perezida ntibantunganya yatubariye ati mwebwe abantu baba akibabakristo b'amasengero ati murafise hora ati kudufasha cyane aratubwira ati ibyago biba abafasha abana banje aba yatubariye ko icyo gihe byateye aba muri Ngagara aravuga ati abambikiye abana biwanje jewe barabatutsi umubanyi twabana ati umututsi abamarana twajuru abasanza kuri ambasade y'u Bufaransa aravuga ati no amoko abatutsi sibabi abahutu sibabi ati ikintu kibi ni ideoloji mbi inyigisho mbi aturumva nk'abo bantu baramfashije jewe kandi tutahujije ubwoko barambikira abana kandi ati madamu wanje yapfuye hanyuma kandi rero ucegera cya mbere nabo batarashyira ntahavuga ati jewe vrema abasedede FDD byari bigoye ingene tuhuza ubwa mbere baragwana kandi baratuvanye mugabo ati bamaze kuza twasanze kumbe turavukana ati twasanze nk'abagenzi cuti abo twiganye urumva rero kandi ubatwaye inama nshinga amateka nawe atarashinge ntavuga ati demirikende jewe natwara umugambo utwara Gaston nawe ati yari umunyamabanga ati b'umugambwe iprona mugabo ati tugeze mu gihugu ivya demirikende twarabiye ineza hamwe ati kwanka abo tuzanamo intambara n'ama kudeta rero ati ubu turi hamwe
ubwo no
abatutsi batwa urumva icyo kintu cyose ko cyari kiza rero hariho ababa baye mugabo buro bavuga bati aha ubu rero turakize kuko ikibi samoko ikibi no kwikunda hanyuma ati bakatufata twebwe nk'abatazi ubwenge ati tukaba ibikoresho by'abandi
izo ni inyigisho zihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi bajya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Simeon mwaramutse neza Simeo muraho.
Yego turaho.
Muri hehe?
Yego turi Bujumbura.
Yego kandi kazina nindi?
Ndikumana
duga ku ijambo kibazo cimbiyo.
Yego jewe ngirageje kuraba kuntu abarundi bamyeho kugeza kino gihe ama tukareba n'ibyagiye biraba bivuye ku butegetsi bubi bwagiye burahaca by'ukuri icyo tuma abarundi babana mu bumwe mu budasa bwabo nuko abarundi borengera ibibatandukanya byose na cyane cyane imigambwe amoko amadini bakamenya ko byumviro bitandukanye ari byo byubaka igihugu ikindi nacyo nuko abarundi bomenya ko Uburundi ari impeto ya bose ya twese ko atanyagupa canke nyagukira ikindi nacyo nuko abarundi twutahura ko uwo mudasangiye ubwoko canke umugambwe atari umwansi wo gucisha ku buhomba ikindi twokwirinda abategetsi cyangwa uwo wese yoza ashaka gushika ku nyungu ziwe aciye mu bintu byotuma aducanamwo burya mu bisanzwe ubwoko ntibyica yica ubutegetsi bubi burya iyo urufi ruboze ku mutwe ni ukuvuga no ku gitsembe hateza gushikirwa urumva rero umwera uva ibukuru ugakwira hose nuko rero twokwirinda ibyo byose byoducanishamo tukamenya yuko Uburundi ari impeto y'abarundi twese murakoze
David Aimé Pascal Ndwimana izimbyo ya David n'izimbyo bijanye n'ikibugo cyanyu eka ni nyigisho mutanga
ni Simeone inda aboshaka ubutegetsi banitwagije mu kuvangura abantu mu kubagira ko bamwe ati nabahuta abandi n'abasisa abandi bari muri buno bwoko icyo ni ikintu gihambaye cyane mbere cyanasubije inyuma abantu kuko turaze imyaka iheze kera mbere uraze benshi ibi bintu ngo byabahuta abatutsi twarafashe umwanya mbere twebwe tukumira na Kizigenza na Son Excellence mwaba wa mugambi wo gukundisha abantu no kuzirikana igihugu turakoranya abanyamadini n'abanyamashingiro ugwaruka arabigisha neza ibyo bintu byazananye nka kera abatwumva nta bahuta abatutsi bariho twari moke rubita imiryango ibirongo vy'abahutu abatutsi abatwa ababizanye barabakoroni aba baje donc kudukoroniza baza badupima amazuru n'imisaya bari bazi yuko abarundi bitoroshe kubatandukanya kuko ubwa mbere barizera umwami umwe ubutungane bumwe bari baza bipanze neza abami haganwa abishikira umwami agatwarira bose atamuhutu atamututsi kera rero watusanga imiryango yose iri hamwe rero twarigishijwe ingene ibyo byose byaje nagira mbwira abantu yuko ubonye abarunda ahantu bari by'ukuri biragoye kuzobatandukanya ubise bamwe ngo n'abahutu ngo n'abatutsi si ikintu coroshye guhangara abarundi n'iyi myaka iheze ngo ubatandukanye twebwe rero tubabwira abarundi ati ni muce ubwenge uzoja avuga ati ushaka ubutegetsi ntwariye amoko aya canke ati ayandi tuti murigirwa inyuma siwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na David Muraho David.
Muraho neza.
Turaho muri hehe ga David.
Nkibisanzwe n'umukunzi w'Ijyameka David Ngororero uburengero bw'u Rwanda.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye Aimé Pascal Ndwimana akarongo ishyirahamwe Mac difficile umugambi gutangisha cyane cyane ivuga ko abarundi bakwiye kubana mu budasa bwabo bakagira ubumwe bari hari ikiringo cy'imyaka 10 uharangiye imyaka 4 batangwa ikindi kiringo ubundi bwaka duga ku ijambo kibazo cy'imvuyo
nimera ndaba
yego
ndabanza mushimire pastari dowe imana kuri cyo cyongiro kiza yagize ariko mbere yuko mbananya najya mubaze ansubize kuri telefone iyo myaka 10 ni yahera azarekira cyangwa azabandanya
ikibazo cyiza
ubwo najyanga nsubize ubundi mbone nabandanya
ego bereka dusabe bakugumize kuri telefone umushinga ntahe David uguma kuri telefone bagunyishu duga ku ijambo umushinga ntahe imi Pascal imyaka 10 yarangira bizogenda gute muzotangura ikindi kiringo
ego cyane kuko iyi mwaka 10 heze twaranduye gote ibintu bya moko tutagisura kumva iby'abahupfa batusabatwa hanyuma hadosa haja rero na donc ni imperero kuko hata haba rero ubudasa na mu iterambere kuko mu iterambere ndaza usanga nawe avuga ati ndarima utarima akorora urumva ko ari na diversi ibandanya umuganga ashaka umwigisha umusoda ashaka ko ni diversité ni indéterminé donc on va mini myaka 10 ni ugusangangura kuvanaho izinjyane abatsabahutsa basabatwa ko tubidahwa rero nitwahashika tukavuga tutunye izo byaheze hazoza rero ugukorera hamwe ukunga wewe kudanda ushaka ugushorera umurima ashaka isoko agomba danda numva ko ari ikintu kirimo continuer dinde
Pascal muri mu Rwanda mwafuze cyane cyane kandi ivyerekeye ukuntu abarundi cyane cyane rwaruka go kwigenza amatora bimwe mu bintu byigaragaje nuko igihe cyose hegereje amatora ika no mu gihe cy'amatora nyuma yaho abarundi aho bakunda gucanamwo ibintu bashimikiye kugira ngo ivyashitse mu myaka yeze ntibisubire gushika n'ibi
cyane gose twarashimikiye cyirutse kugwaruka by'ukuri turababwira tuti murabona mwebwe baza bakababwira abanyamigambi baza basosa cyane ntiworaba n'akarimi keza kandi bakarundira urwaruka bakabyemerera ibitangaza bakavuga ko bagira abahuguzi bakizanisha amajambo y'inyene ryo gukora ku ma emosiyo yabo ko bababajwe n'abashomeri b'urwaruka biga bagaheza amashuri ya kaminuza ntibahuguzi bakabwira bati ni muterero bati ni muterero uyo onyavuga ngo azoguha kazi banzu bazuti projet zawe zirihendega waranguye iki cyane ugatusanga baje bababwira ngo ngo mu gukuraho naka ngo gwaruka ngo mu nkomeza imana yaduhaye tubasenyure ugasanga bazanye ibintu by'imigumuko turana donc turababwira tuti muradi za 2015 twebwe turafise na example hariho umunyamugambi umwe yavuzeyo hari muri 2014 aravuga ngo tugiye gutegura yuko ngo dutembagaza leta tuyikureho hanyuma baza bati mbega uzojana nkande rugaruka rwose ngo nk'aba bashomeri batubabaza barenganije ngo ni kubahamagara babwira ok mbega wewe nta muryango ufise nta bana ufise nta mugore ufise nta sowani nta kuzina ufise ngo mukuje imbere jewe ngo nzoshira imbere ngo n'abana banjye ngo n'umugore ivya 2015 icyo bakoze bahungishije abana babo babajabukana kare abahaboneye ibara n'urugwaruka rwahaboneye ibara nabo bari hehe iburaya hanze turasibyo munavuga ati nimugahendwe utazobazanira proje ibonekana ngo ayisigure utazi icyo yamariye abarundi none umuntu aza akaduka murantunga mfute aduka no bambize nabi ingene no kivuga akaza iki gihe ukaza wumva se kwemera ama microfinance n'ama banke akavuga yuko agira iterambere akura abantu mu bukene bwabo utamubonye muri kino gihe ngo aduhe umwavu atujagire inka amakoperative aduteze imbere turavuga tuti murake akigenzura neza bimuhendwe ikindi naco mudahujije yibye agumara umuvukanyi uramukenera uyo musore ari kumutumba muri quartier murabana ahubwo shimako ni byumviro byakomeye kuko amatora azoba umunsi umwe ubuzima bubandanye
tubibutse twese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe na Gérard muraho ga Gérard General Matumba.
Ego na wumba, mrakome na mwe.
Etura, homuri yehe.
Ego, jeni murundi, datuje, na anu, sarakre aga, kamejeneza, lero, na sautira kuyo, sesimple, mwiniko mrapuka yuko, baanu. Mgati mwe mwosu na mwe yoyo, sisi marimu atangi.
Ego, mebanzo, tukira kazi na kawe, kilundi.
Kabura.
Kabura kabura uyu munsi mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku ruganda rwatunganijwe ejo ku munsi wa gatandatu kabarirongowe n'umushana Emmy Pascal Ndubimana turi kumwe mu kiganiro akaba ari kuvuga cyane cyane icivugo bashikirije bakaba bihakira ngo cy'imyaka 10 ubumwe mu budasa nico cyumviro rero nico cyumviro cyivugo eka cyiryo shira hamwe no Uganda iyo shamwe yakoresheje ije ku musoga gatandatu uga ku jambo ikibazo cyumviro
egome none iyo shira abanyagura yakuka iyo shira hamwe twebwe twabye nk'abanyagihugu bumva batera batimbere kuko ubuye imirigi ibintu by'amatora abanyagihugu babe tuce hamalwa n'ibizimbere kuko ihangiro biri hano ngo hagaho batuzi mugabo kiba ntangaza ibintu kubera ibi bintu biri bigasizwe muri politiki cyangwa iyo bwa iri gutse ikintu cyo ngene bera sinde kugira ngo umva kugira ngo kugira ngo kimwe mu kenya gidi ni ibintu by'igambo bya ngo mu jene wo muri Afrika anyo nyina yambye icyo cyo muteza imbere muri kazi bwa byiza cyane kuko
Burareka umushana Pascal akubwire agwinyisha kuri ibyo bibazo byose. Yego.
Eko amaze kubera ko babitungani ko bashakwira hose no mu gihugu hagati bashikeyo kugira ngo abantu babajene abantu baye hagati mu gihugu baramuza ko hinga muzashenya juru nabo nyene ubumwe by'ibyo byabo kuko bigumye gato gushumbura kimengo nta n'utika bifite mu kabwiye ngo mu gihugu hagati abantu bakumva ikibagenza yuko kiba byiza cyane mbere ndabo mu kiki bazakora mu ntara zingahe ishobora kuvi adakwinyishura ko hama bakwira hagati mu gihugu kugira ngo abantu bose batuje undi yuko bisanze yuko batuje nyene yuko barose umurongozi abikuye kandi n'umujene wari wese abimenye amenye yuko iryo shyirahamwe rifite akamaro kanini cyane nkaba nkamusaba yuko bokwiza nk'ibitabo ibitabo bivuga ibyo bintu kugira ngo umuntu wese atera bisoma abisome abyumve kugira ngo abitahure yumve amatutine yabyo bongere batahure ibyo muri ibyo biragenda neza kuko bikubiye nk'ibucumbura urabona ko n'abantu bakoresha interineti ni bakeyi ubwo bimaze kugira ngo umugabo asura igihugu uza barabisoma kugira ngo bitahure wumve icyo bateza imbere wumve
Gérard, murakoze Gérard, umugume ku murongo kugira ngo abahe inyishu kuri ibyo bibazo mubajije, ibibazo bikomeye cyane rwose, nibaza niba ishyirahamwe ryiwa rya politike, reka niba afite ahora akorera no mu gihugu hagati, reka n'ibyo bibazo bindi mushikirije, mushyana he Emmy Pascal Ndubimana, tugakwijambo.
Ego cyane donc avuze ngo ni politique oya twebwe ni AFDR ni association sans lucratif ni ishyirahamwe mbere twebwe atari ry'ubu ni ishyirahamwe rya kera kuva muri 2007 ariko kandi niho twanemerewe n'amategeko kandi ni ishyirahamwe ryasanguye mu kwa gatandatu umwaka wa 2000 no kuvuga turi muri 20 rero twebwe turi abigenga by'ukuri nta by'imigambwe twebwe nta mu make ari muri politiki twebwe kandi turi hose yasobanura ati mbega muri he turi no mu ntara zose niyambwira ahantu ari isa ndamubwira uwo azoshaka atavuga na byose bya make kandi twamasurayisa na duga mu kwicumi na kabiri k'uyu mwaka twari ku masanganzira ingozi twaragiye makamba ibubanza cyangwa turi turahantu hose rero twagira tumutumure meshe nimba shaka kuza azoza avuga ati ndwigenga jewe nta zimigambi twebwe turakira bose mu mashengero yose mu madini yose no mu moko yose hanyuma yasubari ati mutegure udutabo cyane rwose turafise udutabo tw'imigambi yacu make ikitivugo niyambwira hari icanzamuha uwo bazoyaga acatumuha
murakoze mashyirahe ndabimana sinzi ko Gérard yoba akiri ku murongo Gérard muri ngaho mushyirahe Gérard ni rasko yamaze kuba ku murongo bari bamusabye ko utanga hari kugira ngo bamuhe uyoshikira reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi Benjamin muraho Benjamin
mwiriwe neza ndagije mwiriwe
muraho neza muri hehe
Tuagumye uyu mwanya mperereye ibujumbura musaba cha bujumbura
Yego ma kandi kazana ninde
Ibukimana Benjamin
Duga ku ijambo kibazo cy'imviro turi kumwe na Ndebimana Pascal Eme Pascal
Ubwambe nande ndo banza kubashimira shimira n'umutumire mwatumiye
Murakoze
Akabazo ka mbere yo nagomba mbaze igishira hamwe nyene imfisi ibazo bimwe n'isa n'uwo mugenzi anje arije kuvuga Gerari
Yego
Mwe nkafika rero nibyo nungu nunga ko namubaza nti iyo shira hamwe nyine mate jewe kweri naje numvise aravuga historique yaryo numvise ngo ahere ngo 2017 nisanzwe aravuga ko andi imirimo y'amateka rero byatanguye bakwije imyaka 20 mugabo cyane cyane kandi ahegeye kuvuga kandi ko n'umuntu hari hagati ngo bashyitse mugabo nka jewe kweri nayo imaze imyaka myinshi ndi ruguru mu ntara zo hagati ariko ntabona bwa bumve kweri iyo shyirahamwe ndaryumva ahubwo mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ku maradiyo rero navuga nti none bamaze kuraba icyo kiringo cyose bamaze gukora bakeva ni wa babona bimigeze he bamaze gushyira ku ntambwe iyihe mbega ugwaruka ugwaruka bw'ubu ko kenshi usanga rwo rukurahinduka mu bya politiki ugasanga ariko rujyana mu bintu bitazi atani inyungu nyinshi bazigamwo ugasanga mbere nibo bareko barahagirira nyine bahagirira nyine n'ingorane cyane kandi atani ibitimu cy'abaronka make kubishitse imaze kugerante kubwira kugwaruka ruhindukire hanyuma ruhindukire ibyiyumviro cyanke umwugo budasa mu budasa bwabo bube inyungu zabo make yemaze gushyira kuko iko n'ubu bibandanye ibintu rimwe rimwe kutihangana mu bya politiki kuma kubandanya
ibibazo byiza cyane rwose bya mushyana he
nego nashaka ndamubaze kandi uri muntu yoba ari nk'ibururi yoronderaho iryo shyirahamwe ari nk'ibururi
deka tumuje amakwishure eme Pascal Ndwiman
ego cyane ni Benjamin
ego
ngakunda ngo ibutsura kenshi aya naho iyo shaka gatabaza mwebwe twebwe mbere twari no mu matora ya 2015 twaragize na observation intara zose kandi nagira ndamunda muvire yuko ibururi ngaho hantari agiye akabaza kuri ndise yaho icyo gihe akabaza twaragiye muri 2006 abaza umudireseri yitwa Mukash niho acamenya ati make yoba yarafashije ubumva hari 2006 aho twagiye turafashayo abanyeshuri baho bari imfubyi turabandika turabarihira turabaha amakaye urumva nsiye mvuga n'uwo acabaza aho onye duka twara aho onye cyangwa agenda baje muri pantikote twaragiye ahantu bita ikabuye twarafashije abantu batishoboye kandi twaragize ibintu by'amaseminere cyane aho hose urumva ko ari ahantu abaza kuva muri demirisisi hanyuma acabaza abanyarumonge twarabanye cyane ashaka na habaza abantu bari batishoboye bari ahantu bita mu kajabure ahonyo nahonya vuka niyo make iri uwacabaza nawe abazi uwitwa Zefire
Defire niwe donc chaka ko mwo muhazino telefone nyuma yikiganiro nce ndamuha uyu kwara make yaho acayaga nawe rero yanavuze kandi ati yumva ku maradio ego kweri ku maradio turakora cyane turatangira ibiganiro here nahi wanyu kuva muri 2015 rero turatangira ibiganiro rero turi ntara zose nariko ndavuga nti agiye akabazimakamba uba rafite site y'abahapatrie bahungutse kwariyo 2009 arabazi cyane bari ahantu bita ivugizo para abashiri impuza abahunze muri 72 93 twarabafashije cyane turakorekta impuzu ahanye Bujumbura turabashyira ibifungurwa urumva rero twebwe turashyira abantu hamwe abagize nabura matari waho icyo gihe acavugana nawe cyangwa abagize akagenda ivugizo muri iyo site y'abahapatire avuga ati make mbega irazi acaronka inyishu urumva ko kuva kera rero ko make yamye ikora gusa nuko yatanguye no kubitangaza cyane ngira ngo ku maradio gose turabimediatiza sino nuko turumitatwa ari ibintu by'amateleviziyo amaradio kugira umuntu yikari impene zine nkazitani ibitoki bine inko kimwe ngo media ni ngozi yize turakora ibintu bikomeye cyane rero twageneshe make iri no mu ntara zose kandi ntabwo ari yeje
ya tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe na banya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Alfred muraho Alfred
amahoro neza
muri hega Alfred
cyo ndi Burundi mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politiki
ah kandi kazi na ninde
ndize Alfred
ndize yedu wa kwijambo ikibazo cy'imbwiro turi kumwe na Aimé Pascal Nduwimana akarongoresha hamwe Mark ikivugo cy'iryo shirahamwe mu kigo cihaye ni ubumwe mu budasa bw'abarundi.
Yego murakoze cyane ndashimiye umutumire.
Yego.
Yego nashaka guterera icyumviro. Icyumviro cyanje kivuga uko gukurikira. Ishyirahamwe ryatangiye kuva kera. Mu Burundi uyu munsi turabona ibintu biri birahaba twimirije amatora. Ariko nubwo twimirije amatora nibaje ku kivi baje ku kivi baje ku kivi kuko gugushika ino saha nkajiwe nkaho mperereye amashyama atandukanye adaharane igisho bya politiki ndayabona ndayabona ndetse n'abakora mu ndababona mugabe iyo make ntituzi nitubona na bamwe bamwe baba bayigize kuko benshi usanga bafite ibibaranga ijake egize bari kwa bidusigura cyangwa tuzumva mugabo ntabikuko tubona bari kubarakora none nibigaragaze rero baje mu zindi ntara cyangwa no mu zindi ntara tuba turimo arafise izindi nyungu zabo bari kubararundira mugabo batari kwaranira neza igihugu erega igihugu ni cyacu kandi tuweza kukigira kugifata mu minwe tukadukingira umutekano w'iwacu ndetse n'ibyo bibona tubona bitubangamiye cyangwa biduhungabanya nitubwacuho kubikosora biratangaje cyane rero kumva ko abantu bashobora kuba ari kivi mugasanga benshi bari ko ari idoga ibikora ku kivi igitsindo cyane aricyo ariko twumve yuko iyo make ko iri ku mugaragaro iri kirakora nikore ishike n'ahajya ahantu tutayibona tubone yuko iri kubikorwa murakoze cyane
murakoze ndayizeye Alfredo Moshana he Pascal Nduwimana Alfred asaba ko mu bikorwa byanyu byogaragara nka hose mu mice itandukanye y'igihugu tugakwiramo
ego cyane hanyuma n'ukutandukanye menye yuko make atari leta ntabwo ari guverinema make ntizokora nta bushikiranganji bwo gushigikirana ifise turakora rero ntiyo tubona nkuko abona yo nyumba 10 umutwara gatumba atwari komine atwari ntara abapolisi ubutungane turakora yishira hamwe mugabo ntahagashaka ko yota tubonko ngo twatunganye ngo duhejeje ibibazo by'abarundi bose oyayi turakora kandi hakaba ugufasha ino migambi nkubunye ari igitega nimwahezeke ibiganiro ucumuha izinamba zanje atashaka witwa Prosper atayaga nawe chanha baze na mustanteri wa mutaho muri ya site yaho abaje abonga honye kuri santre ibugendane mbere ashaka genda baza batwa bari muri site ya bugendane ingene twabafashije twabubake twabahaye ibifungurwa ariko rero ntabo besha byo kuri ibeshira hamwe make no kuri ko hava patwitura ngo abanyagitega barakeneye umwavu fomi ngo make niwuzane ntabyo twoshobora turashobora ibyo dushikako ariko kandi turatera intambwe tukavuga tuti ni mureme rero turi hose mugabo n'ukuri avuze ngo abantu baguma bidoga ko biragoye biragoye twe ntabwo turi rero
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Nova muri aho Nova
Ekraho
muri higano ba
andi kitare
kandi kazina ninde
ni bigirimana
ndigirimana nova duga kwijambo kibazo cimbiro
nena se atakwaza pastare
ego
are te nkihe ndikira mu cyabo rimaze gihe report ni je bonga misiro kenda bahura nayo am atambi ranu are dhige wa mazwa kora bokamano tanga he yaro mu munase ka kufatanya nabo yo basanga he igenege na nare na seka kumuba
ibyozo byiza cyane gose bigirimana Nova imboga mizi mu guhura nazo dezi he mu kiro cyose mu maze mukora mushyana he emi Pascal Nduwimana umuntu washaka kwifatanya namwe uja he
ego cyane abagizi bibazo byiza kandi by'ukuri n'ubwenge twebwe by'ukuri ku mbogamizi n'uburyo kweri turafite imigambi itomoye niza mugabo kubera uburyo nyene muradi nyene turishira hamwe uburyo n'ubw'abanywanyi ni mu nterano z'iwacu ibyo rero ni obstacle utanga twahwanye nayo y'uburyo bwo gushika ku migambi yose icyo kiri mu bintu mvuga nti tubazo duhura kandi ndazi yuko si muri make no mashyirahamwe amwe amwe z'ukuri ibibazo by'uburyo turabisangayo rero yatwagije ati muraza igihe mwakoreye hano tangahe bon twebwe rero bo turavuga twebwe turaje kuzo twaranguye mugabo hajya abo dukota cyane n'abarundi n'izifuvi di n'ababanyamashengero ni leta ni guverinoma twama turashigikira mu bikorwa byayo mu gukebura mu kunganira mugabo twebwe by'ukuri mwiyaka akora je mbonye ahantu ukunywana kw'abarundi ukuza hamwe mu kuva muri ibi by'amoko z'amacakubiri turiko turaraba ahantu abarundi basanga mu nzego zo kwitokibu n'abafite muri leta mu mashure ingene basabiranira ingene bafashanya bakabana mu budasa bwabo reka mvuge nti reka twihe nk'amanota nka 85 kwijana hanyuma avuze ati twabasanga hehe turi Bujumbura niho hari icicaro ariko kandi no mu ntara zose turutura hafiseyo abatwara make no mu makomine yose
moshana me Pascal Nduwimana mu mezi ari imbere abanya politike mu Burundi bazotangura igikorwa cyo kwiyamamaza imigambwe itari mike iriko yashikiza abanya politike bazokwitoza ku giti cyayo akamumotera abanya politike cyane cyane kubijanye n'icyo kibwo gikomeye cy'ubumwe mu budasa n'intakare
akamutunga twebwe tukobatera nuko by'ukuri iki gihe cy'amatora igihe cyo kwiyamamaza nduko guhuba abavugisha ukuri kandi ntibashimbere ibishobisho zibashira imbere no kunyungu zabo ni bumve yuko imigambi ni yagwabo kandi ni yatwese kandi ntihagire abacyozana kuko kurondera ubutegetsi ugasanga bashyizemo amastroga yo gucyoza abandi cyangwa abandi bakabatuka bitwaje cyangwa bakitwaza ibi haba mu moko yabo no mu ntara no mu nkomoko zabo niyo avuka ibi turabatera kamo bagiye mu Barundi kubasaba amajwi nibamenye ko ari basebuja kandi bakamenya ko ubunye Abarundi by'ukuri bo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri baratandukanye cyane nabo muri mirongo itandatu na kabiri baratandukanye cyane nabo muri mirongo itandatu na katanu irindwi na kabiri nane n'umunani mbere ushima baratandukanye cyane nabo muri mirongo icyenda na gatatu mbere mw'iyi myaka itanu Abarundi ba demiri kenze baraciye ubwenge no Abarundi buno ba 2020 baraciye ubwenge no gusumbya aba 2015 rero ntibabafate ko Abarundi ko bataje ubwenge ntihagire ibyo kuzobaresha ikindi nacyo rero abashaka ubutegetsi imigambwe nibagende bazi yuko bagiye kuronderera ineza ya twese ntihagire ibintu byo gutukana byo gucyozana bazomenye yuko ubutandukane bwabo ni ubutunzi bwabo kuko bari no mu Burundi bumwe kandi badushaka ko bimwe ni ijwi ryacu rero bazo duhe amahoro bado dukunde kandi nabo bakundane
ndabona kanya kariko kari huta ariko reka ijambo rya nyuma turihe Isaac mwa mutereza muraho Isaac
muraho ne
yego muri hehe
bo turi irusizi
yego akandi kazi kawe ninde
eh
akandi kazi na ninde
akandi kazi na nibyiringire
ego me duga kwija mu mukanye gatoye cyane rwose yakanye gasana kagiye umunota umwe ikibazo cy'imvira
ntabwo twabashije gukurikirana ikiganiro kwa kantu turi radio ntabwo tuyifatisha neza
yego
byaba byiza wenda umuntu yakurikiranye nk'ikiganiro akamenya insanganyamatsiko
turi ko tuvuga cyane cyane ku ruganda rwatunganijwe n'ishyirahamwe MAC mu Burundi iryo shyirahamwe rikaba rero rishyira imbere icyivugo kivuga ati ubumwe mu budasa bw'abarundi duga ku ijambo kibazo cy'imbi ndabona kanya kagiye amasegonda makeye
ndumva ibyo bintu byaba ari byiza ku icyo cyiyumviro kuko bifasha Afurika no gutera imbere bigafasha n'umunyamahanga bikamufasha kuba yasura ibyo bikorwa remezo bibera mu Burundi
murakoze Isaac mushenahe Emmy Pascal Ndwimana tuguhe akajambo kanyuma icyifuzo mushikiriza cyane cyane nk'ugwaruka murazi ko rufite uruhare ruhambaye cyane rwose mu gihe cy'amatora mwavuze ko rushika 80 ku ijana duga ku ijambo mu kane gatoye cyane rwose
n'ukuri iki kintu ngira ugwaruka ni kudahendwa kandi urumva mvuze nti bahendwe kandi ibyo barabyumva hanyuma kandi cyanyuma ndabashimiye cyane nshimiye abatelefonye ndabashimiye namwe kandi iyi radiyo izohangame kandi isasagare murakoze
Urundi Ruganda ni ryari
Urundi Ruganda ni kwa kabiri mo kwa gatatu ni hirya y'ejo na none uko bidinye
mushye ntahe me Pascal Ndwimana turagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika icyiyumviro icyivugo ubumwe mu budasa ni icyivugo gihambaye cyane rwose abarundi bose eka n'abanyamahanga bose bakwiye gushyira imbere ni icyiyumviro gihambaye cyane tukaba rero tuboneho akanya ko gushimira cyane rwose ku kanya watoye mushana ya Pascal Ndwimana tukaba dushimiye kandi na Engineer Patrick yadufashe mu nyabwiziyuma turashimiye za ibyiyumviro n'ibibazo turabashimiye inshuti mwese namwe mwaduteze amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese. radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwishikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda muri Venezuela nshuti mwese namwe bakunzi biragaragara.